Abaheburayo ikigabane cy'icyenda. Nuko isezerano rya mbere naryo ryarimwe ibirongoro by'ubuherezi rifise nahera ariko muri iyi si, kuko hari ihema ryubatswe mu ryo hino harimwe igiterekwa kw'amatara, imeza n'imitsima yagenewe gushikanirwa Imana y'amakuriyo, iryo ryitwa hera. Kandi hirya y'igihuzu cya kabiri gikinze hari ihema ryitwa hera cyane. Harimo igicaniro cyo guturira kw'imibavu cyakozwe mu izahabu, harimo n'isandugu y'isezerano yometswe ku izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo na ya nkoni ya Aroni yashurika, na bya bisate by'amabuye byanditswe ku isezerano. Kandi hejuru yayo hari abakerubi b'ubwiza bateye igitutu umutemere wo gutangira kw'ibimazi, ibyo ntidushobora kubidonda kimwe kimwe ubunyene. Nuko ibyo byateguwe bityo, abaherezi na ntaryo bama binjira mu ihema ryo hino kugira ngo bashyitse ibyo buherezi. Ariko mu rya kabiri hinjiramo umuherezi mukuru wenyine, rimwe gusa uko umwaka uheze, ariko ntiyinjiramo atajanye amaraso yo kwitangira no gutangirira ibyaha by'abantu batabizi. Mwe muyera amenyekanisha atyo yuko inzira ijya hera cyane itari bwerekanwe ihema rya mbere rikiriho. Nijyo kigereranyo cy'igihe cya none, abakurikira ibyagezwe byaryo bashikana ibimazi bagatanga ibimazi, ariko ku ruhande rw'ijwi ryo mu mutima ntibishobora gutunganya usenga. Kuko ivyo hamwe n'ivy'ibyo kurya, ivyo kunywa, ivyo kwiyuhagira bo n'ukoza by'uburyo bwinshi ari amabwirizwa yo mu buryo bw'abantu gusa yashinzwe gushitsa igihe cyo gutunganywa. Ariko Kristo amaze kuza, umuherezi mukuru w'ivyiza bizoza aca mu ihema rirusha ryarindi kuba irihambaye n'iritunganye rwose ritakozwe n'intoke, bisobanurwa ngo ritari ryo mu byaremwe vy'ubu. Kandi amaraso y'impene canke y'amashuri siyo yamushikanye ahera cyane, ariko yahashikanywe n'amaraso yiwe rimwe gusa yironkeye ugucungura kw'ibihe bidashira. None amaraso y'impene n'ay'imfizi bo n'umunyota w'inka yavutse ubwa mbere umijwa bahumanye ko vyeze imibiri igahumanuka, mbega amaraso ya Kristo uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa abitewe na mpwema ahoraho nazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'imfagusa biyivemwo kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Nico gituma b'umuhuza ahesha isezerano risha kugira ngo abahamagawe bahabwe umwandu udashyiraho isezerano bitewe n'uko habayeho urupfu rucungura abacumuye bakiganzwa n'isezerano rya mbere. Kuko aho ikete giragiriri hakwiye rwose yuko urupfu rw'uwaraze ruseruka. Ikete giragiri ibeshwaho n'urupfu rwonyene kuko ritagira ikimazi uwaraze akiriho. Nico gituma isezerano rya mbere ritasezeranywa ata maraso. Mose amaze kubwira abantu bose amabwirizwa yose nk'uko vyagezwe, yakira amaraso y'ishuri n'ay'impene, amazi n'ubwoya bw'intama bujobetswe agahama, yakira na Yezobu acocagira igitabo c'ivyagezweho n'abantu bose arababwira ati,
aya niyo maraso y'isezerano Imana yabagereye.
Kandi hema n'ibikoresho vyose vy'ivy'ubuherezi navyo nuko abicucagira amaraso nk'uko ivyagezwe biri. Ibintu ni nka vyose vyozwa n'amaraso, kandi hatavuye amaraso ntihaba guharigwa ivyaha. Nuko vyari bibereye ko ibigereranyo vy'ivyo mu ijuru vyozwa n'ivyo bimazi, ariko ivyo mu ijuru ubwavyo bikozwa n'ibimazi biruta ivyo. Kuko Kristo atinjiye ahera cyane hakozwe n'intoke h'ikigereranyo cyaho ukuri, ariko yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo none haduserukire imbere y'amaso y'Imana. Kandi ntiyashikanyweyo no kwitanga kenshi nk'uko umuherezi mukuru yinjira ahera cyane uko umwaka uheze ajanye amaraso atarayiwe, kuko iyo biba bityo aba yari akwiye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi. Nyamara ubu yabonetse rimwe ku iherezo ry'ibihe kugira ngo akuzeho icyaha kwitanga. Kandi nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza imanza, na Kristo nuko yamaze gutangwa rimwe ngo yishyire ku ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri atazanywe n'ibyaha abonekera abamwiteze ngo abakize.